mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatano muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, nongeye kubasuhuza kandi mbaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mwanya. Mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Nadusanga kandi ku rubuga rwacu rwa internete kuri www.radioyacuvewa.com. Mu makuru yacu rero, umugambwe CNL mu Burundi watashye ingoro yawo nshya mu gihugu.
Ijyanye ngo turabanaka ni ubupfumu, ntawahisemo kuba umuhutu, ntawahisemo kuba umututsi, ntawahisemo kuba umutwa. Mugabo ibyo naho bidusamaza, tuzi yuko mu buhutu bwacu ari umututsi bwacu ari umutwa bwacu turabarundi.
Uwo ni umuyobozi w'umugambwe CNL urongoye nyine umushinga mateka, arongoye umushinga mateka agatorwasa winjiye watangize ingoro ye uyu munsi ku cyumweru ku rwego rw'igihugu. Turaza kubigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Mube hafi ya radio yanyu. Mbere yuko mbagezaho iyo nkuru nari mbararikiye hamwe n'izindi, tubanze tunyarukire muri Ethiopia, aho indege y'isosiyete Ethiopian Airlines yari iturutse Addis Ababa muri Ethiopia yagize impanuka igihe gito imaze guhaguruka uyu munsi ku cyumweru. Abantu bari bayirimo 157 bitabye Imana. Ibiro bishinzwe itangazamakuru bya leta byavuze ko iyo ndege yaguye hafi y'umujyi wa Bishoftu yarimo abagenzi baturukaga mu bihugu 33. Abahasize ubuzima muri iyo mpanuka barimo abanyakenya 32, abanyakanada 18, abanyayethiopia 9, abashinwa 8, abataliyani 8, abanyamerika 8, abongereza 7, abafaransa 7, abanyamisiri 6, abaholandi 5, abantu 4 bari bafite pasiporo za ONU, abahinde 4, abarusiya 3, abanyamaroke 2, abanyayisrayeli 2, umubiligi 1, umuganda 1 n'umunyayemeni 1. Iminota 6 gusa iyo ndege imaze guhaguruka ku kibuga cy'indege Bole International Airport uyu munsi ku cyumweru mu 2:38 ku isaha yaho. Ntabwo abari bayitwaye bari bakibasha kumvikana n'abashinzwe kugenzura indege. Minisitiri w'intebe Abiy Ahmed yacishije ubutumwa kuri Twitter havuga ko ibiro bye mu izina rya guverinoma ya Ethiopia n'abaturage ba Ethiopia bifuje gutanga ubutumwa bw'akababaro gakomeye bifatanya n'imiryango yabuze abayo muri iyo ndege Ethiopian Airlines Boeing 737. Iyo ndege yari igiye i Nairobi muri Kenya mu gitondo cyo kuri uyu munsi w'icyumweru. Tukomereze rero makuru yacu mu Burundi, aho umugambwe CNL urongowe n'umushinga mateka agatorwasa winjiye ingoro yawo ku rwego rw'igihugu. Urongoye uwo mugambwe yavuze ko inyungu z'igihugu cy'u Burundi ziza imbere y'inyungu zindi. Agatorwasa yavuze ko uwo mugambwe uzarwanya ikumira kugira ngo igihugu cy'u Burundi kibe icy'abarundi bose. Remonzi Imana umunyamakuru ijwi rya Amerika uri Bujumbura mu Burundi aduhe ibindi kuri inkuru.
Uko niko byari bimeze ku ngoro y'igihugu y'umugambwe CNL, aho iyo ngoro y'uguru wicese mbere umukuru w'uyu mugambwe aca yemeza ko uyu mugambwe utanguye icese ibikorwa bya politike. Agatorwasa mu ijambo ryiwe yagarutse ku rugamba rwo kurwanya icyazingamiza igihugu cy'u Burundi. Icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka avuga ko ari kumigwa rifatiye ku macakubiri, iyo naryo yemeza ko atakibanza rifise mu guteza imbere igihugu.
Nta muntu n'umwe ku isi yarenze arahitamo akamubyara, kandi gushikiriza izo rindehera nta muntu ashobora kuzohita bamubyara. Bisigura yuko ijyanye ngo turabanaka ngo murabanaka n'ubupfumu, ntawahisemo kuba umuhutu, ntawahisemo kuba umututsi, ntawahisemo kuba umutwa. Mugabo ibyo naho bidusamaza, tuzi yuko mu buhutu bwacu ari umututsi bwacu ari umutwa bwacu turabarundi twese n'u Burundi. Ibindi byose ni ibyo gusamaza, ni ibyo gutesha umwanya, ni ibyo gutesha ingufu, nibyo kudusubiza inyuma nibyo byatumye Burundi buba nk'ubwabyingamye bakoma mesi yose kugira ngo turakeye kandi Imana yari yaduhezagiye dufite icyo gutunga tugatunganye.
Gwasa yemeza ko umugambwe arongoye ukeneye ihinduka ryiza, yatekereye impanuro abanywanyi biwe kugira bazoshikire intumbero biyaye.
Dutegerezwa kugira ingendo shasha, dutegerezwa kugendera ubuntu n'ubupfasoni, twihanganira abandi kuko batandukanye mugabo nawe dutandukanye, turabarundi twese tumenye guharira abantu babaje no kwibagira ibyatubabaye, twiganzura kahise kabi, duhanga amaso ibyongirira neza, ibyongirira akamaro abarundi n'abantu bose. Ihinduka ryiza uburenganzira bwa buri wese kandi inyotewe na bose, harimo n'abagerageza kuricereza kuko kuribuza byobyo ibishoboka.
Bamwe mu banywanyi b'uyu mugambi bavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeje ko uyu munsi batazowibagira kuko bagiye gukorera ku mugaragaro mu gihe bari bamaze imyaka itari mike baburabuzwa.
Umunsi w'intsinzi udasanzwe, umunsi udasanzwe kuko twari tuwurindiriye tuwiteganya ibishika, ahubwo ku munsi w'Imana byarasibye, abantu turawumva yuko tubuze amahoro. Ngo n'uwo munsi kweri bamwe banabimenye mu gitondo, abandi babimenye cyo ku mugoroba, mugabo ku nguvu dufitiye umugambwe wacu sene twakoze hirya no hino ku buryo twashyize ngaha.
Ni umunsi nuvuga ko tutazokwigira twibagira kuko bari baratuburagije kenshi, mugabo turihangana, mugabo murabona ko dushitse ku ntambwe ishimishije, ubu rero turateye intambwe.
Ashi jumboneka intsinzi ahubwo ariho kuko ndavye inyene ibikorwa byari bimeze, ndavye n'ingenzi igihugu cyari gipanze, ndizeye neza koko yuko intsinzi tuyibona kashi.
Abo banywanyi ba CNL ubugabo s'urucumu basaba ko amategeko yokubahirizwa, abanyamigambwe yose bagahaga uburenganzira bungana ku rubuga rwa politiki.
Nuko n'umugambwe senere harimwo icyo kungana, nuko imigambwe yokora ku buringanire atawusumbo yundi tukagenda twumvikana, icyo nico dusaba ko twokubuhirizanya uburenze itegeko, ibitegeko rikamufata uburyo bahikeneye bakamureka gakora.
Abari baratuburabuje batuburabuza batisunza amategeko, ubu rero twobasaba ko bokwisunga amategeko mu byo bokora byose, atawanjya wangura atawe barenganije kandi atawe bacinyije.
Naho uyo mugambwe wari waronkejwe uruhushya rwo kugurura ingoro yabo ku rwego rw'igihugu, inyuma yaho bisibiye kuko umukuru w'igisagara yavuze ko umutekano ushobora guhungabana. None umunsi bamwe mu bari baje muri ibyo birori niborohewe, atuvuga abari bavuye muri komine Matana turi mu ntara ya Bururi kuko umuduga barimwo wahagaritswe n'igipolisi mbere baca bajanwa kumvirizwa muri komisariya y'igipolisi. Ibirori byo kugurura iyo ngoro ku rwego rw'igihugu bikaba byari byatewe iteka na bamwe mu baserukira ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi. Aha tukavuga nk'ubuserukira umwe bwa Buraya, ubuserukira igihugu cy'Ububirigi n'igihugu cy'Ubudage. Umugambwe CNL wemerewe gukorera ku mugaragaro ku igenekerezo rya 14 ukwezi kwa kabiri 2019 n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Ibujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Temanzimana, urakoze cyane kuri iyi nkuru. Turacyari mu Burundi aho imiryango ibarirwa mu 2022 yari yarugarijwe n'inzara mu ntara ya Kirundo, yahawe ibiribwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu cyangwa se ishami rya ONU ryita ku biribwa PAMO muri iki cyumweru turangije. Ibyo biribwa bavuga ko ababironse bavuga ko iyo mfashanyo rwose ishobora kuzabafasha bakanabikoresha mu buhinzi buri imbere. Ni mu gihe rero ibyo bice icyo gice cy'igihugu cyibasiwe n'uruzuba ndetse n'imvura ikaba igenda iboneka nabi, abanyagihugu rero bakaba bafite impungenge ko bashobora kuzakomeza guhura n'ibibazo by'inzara mu gihugu, bagasaba abagira neza gukomeza kubaguma hafi. Mu kanya rero turakomeza ibiganiro byacu ku byerekeranye n'amagara y'abantu.
Kira
kira kira
kira ni kiganiro cy'ugwaruka ku byerekeye kiza sida.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Kuri iyo nkuru yerekeye amagara y'abantu, urwaruka cyangwa se urubyiruko rwo muri komine Gisozi mu ntara ya Mwaro ntirurasobanukirwa neza n'akamaro ko kwitwara neza mu byerekeranye n'amagara yabo, cyane cyane mu bijyanye n'umugera wa sida. Inyigisho zitangwa ahanini zitabirwa n'abantu bakeya, cyane cyane abakenyezi baba batwite nkuko babiganiriye na mugenzi wacu Francine Ndokubgayo.
Akama ifasinda gatahura nakuru
ndazi ko ngombe mama na chagwaye
Uwo musore n'inkumi bose nabo muri komine Gisozi ni imwe mu makomine atandatu agize intara ya Mwaro, basa n'abataratahura neza akamaro ko kwigishwa ibijyanye no kwirinda umugera wa sida. Kuri bo ubudashurashura ntashobora kwandura uwo mugera.
Je ntabyo ndaje kwiga kuko nta urabimpamagare none nzomenye umunsi bariko barabyigisha ntabize ndiye nzomenya gute igihe bazoba bariko barabyigisha jewe nukuri nzogenda umunsi nzoronka umwanya
none nkubu nta mwanya ufise
none nkubu unye ko bavuga ko uwipimisha utarajya utaranywa amazi sinanje ubu nariye kandi nanyoye amazi
n'iminsi yose heze ntiwigeze ubaho utarajya utaranywa
noneho jewe mugenzi ndazi ko nkome
nk'ibyo bizi gutyo
mama ntacagwaye kandi na papa ntawagwaye none nzoba nawandura
nk'ubu wewe ingena amagara y'ababyeyi bawe yifashe ubuyazi
reko tubana ingeso zabo ndazize
uri muri babandi baciyumvira yuko umugera wa sida wandukira mu ngeso mbi
none ucahe
numva nyine nk'uko nyine wivuga turi mu bandi nyine kwipimisha byose n'ibintu bizwi n'uyu muntu ntaje kwipimisha nyine agira amenye ko amagara yiwe yifashe
ubu wewe waripimishije
jewe yashoje none mbese sinaje kwipimisha n'ukuri akama ikasinda gatahura n'ukuri mana nanabyimvira nayo mba ndu niyumvira nko kugenda nyine mugabe cyaye iramushimvira mugande umugambi wowe ko kugenda nda ofisi
cyangwa ofisi akoba kivyo vamo
eka ubwo wabwiye kiko iyo wumva ko narashubajura nakiyo nakimuntu ugira mu bwa muri ivyo
ivyo vyumviro ntibiri kure y'ivyo umutama twayaze w'imyaka 65 imvo yo kwandura biciye mu buhumbu nawe nyene nayishira
ejo uri ntangwara zariho hari ingwara za buhoro buhoro ubu naho urumva ingwara zararenze niho umuntu yirinda akaguma hahandi yabaye sida ntitwaye tuzi ukuntu imiti nubwo barazitwigisha twarazimenye simvuga ngo ndabizi neza ko babitubare bavuga ko sida yandurukwa mu buhumbu iyo utari umuhumbu atasida urwara utabanye n'uwayirwaye urabona nagiye ndubatse ndashaje yego niko babitubarije
Munyigisha umwarose koko bababwira yuko sida ica mu buhumbu gusa
sida ngo ica mu buhumbu kandi gaca no mu nzembe bugaca no ku cyuma cyose gitobora umubiri jewe nagiye kwipimisha nicuri iyo ngwara ya sida nyine ngwara bashe ntikingira niyo ngwara inyika hari umunsi byanga hari umunsi bikunda navyo ari ingwara ndasanga mbere ngwara ya mibi tawe nica wo hanze ikabumva ko atawukiza bukamatsi ibyo byara
ku ruhande rw'abakenyezi baremera ko bo bamaze gutahura ariko nabo nyene akenshi ivyo bipimo babikoresha ruko bibungenze
ntatwe dufise inda barabadukurikirana mu mezi tuge kwipimisha y'ubwambere batanga kutupima umubwira wa sida dusubiye kubwira kabiri bagasubira bakara ko tuzobyara bakomeye neza bagasubira bakadupima bakadufasha natwe tuzaba tubyara dufise ubwizero twatahuye yuko abo bantu batukurikiranye ku rugero rwiza twobyara bakomeye yuko baguma badushishikara nk'uko tuge kwipimisha ntituge tuvuze tuti umutama wanjye hano yo bagiye hirya no hino tukaje tuge twizeye ngiye kwipimisha nkasanga mbwiye ati urakomeye nza nizirewe
mbega none iyo mudafise imbanyi ntimwokwiyumvira ibice no kwipimisha
reka naho nuripimisha ukuraba kuri ko gasaza uko beye bakavuga ati tukuvuye indwara iyi ni yikubere mu mubiri hazi indwara nyinshi
ubona muvyitabira gose murabitahura nabo mwubakanye
abo twubakanye mugenzi uwo mubakanye urazi ntumuhata kandi ntumukubita ku nkoni ngo agende mugaba nawe naramutsagiye baramubaza icyo ki
twaregereye bamwe mu ndongozi zihurikiye mu runani rw'abagendana umugera wa sida RBP plus ahimwaro tubabaza icyo byose biva ko naho batemeye kuvugira kuri mikro yacu baravuga ko ubu ibikorwa byo guhimiriza abanyagihugu ngo babatahuze ibijyanye n'izo ndwara byagabanutse muri urwo runani bamenyesha ko ku banywanya 600 bageze ko icyo gitigiri kimaze umwaka kidahindutse ibishobora gutuma ibitigiri by'abandura byiyongera aho muri RBP plus bakemeza ko hanini byasubijwe inyuma n'ihagarikwa ry'ibikorwa by'amashirahamwe amwamwe yahora bafata mu mugongo icyo kibazo kirazwi mu bisata bitandukanye bijejwe amagara y'abantu ayimwaro abo twayaze bemera ko ari icyo gutorera umuti mu maguru masha Francine Ndokubgayimwaro kubwijwi rya Amerika
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Nyuma y'icyo kiganiro kira mugezweho na Radio rya Amerika dukomeza noneho ku kiganiro kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni minsi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Ikaze ni gwanyi muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro
kwa Nyaburunga.
Aho tuko turabira hamwe ubutwari bw'abakenyezi mu kugendesha imodoka. Mukenyezi turi kumwe uno munsi muri kano kanya akaba ari Natasha Kashirahamwe. Natasha, mwaramutse.
Mwaramutse Jean.
Sangwe kwa Nyaburunga.
Murakoze cyane.
Turiko turaganira rero bijyanye n'ubutwari bw'abakenyezi mu kugendesha imodoka. Mugabo kumbure harabatazi Natasha Kashirahamwe yavukiye hehe mu mwaka uwe?
Jeho navukiye Ibujumbura mu Ngagara igihumbi n'1988.
Watangiye kugendesha imodoka ryari neza na neza?
Je natangwa kugendesha imodoka kera banyigishije imodoka muhira mu muryango, kuko navutse mu bahungu batatu nanje n'umukobwa umwe. Hama n'umubyeyi wanje yinyigishije kandi ndumva ko umwuga nawukunze, kuko ntiyaraba ngo navutse mu bahungu gusa, twese yadufata co kimwe kandi yakora mu mahanga akamadutwara mu mahanga tukaja kuzana imiduga nawe. Hama tukabandanye nyene ndumva ko ndyohewe gushkambarira ati uzobandanya umfasha naho ntazoba nkiriho, uzumfasha akazi kandi ndabona kubishoboye.
Ni umwuga rero warahuye ku mubyeyi?
Ego cyane.
Umunsi wa mbere ujya kuri vora ari kuranyonga imodoka wiyumvise gute? Hari ikintu utazibagiye?
Sinzopfa ndabyibagiye, kuko umubyeyi wanjye yarambara ati ntimukagaye akazi mubonye, kuko akazi ntubuzi ejo ingene uzobaho, kuko mugaya akazi ni bibi cyane. Hama nanje umunsi yanyigisha ati ifoko wiga imodoka, kuko ejo urashobora kugwa, umugabo arashobora kugwara ugasanga nawe urashoboye gutwara imodoka ukamufasha. Nanje nca numva ndabishoboye kandi nawize kuko nawe ndabimva ndabishaka kuwiga, nace ndawiga binyarukiye cyane gose.
Ntibigeze ugira ikintu cy'ubwoba nk'umugore uri kwivora inyuma yawe bapfuza amasoni wazi ibibarabara ibintu nka bene ibi?
Oya, nta n'umunsi n'umwe, kuko narafashe umwanya wanjye wo kuwiga. Kandi iminsi ya mbere nivyo uragira ubwoba gatoya, mugabo uyumvira uti ikintu ugishaka iminsi yose urakimenya kandi ukimenya vyihuta. Hama nanje nawe igituma mvuga nti vyanyarukiye, nawe wize deja iminsi indwi zibiri gusa kandi canda umenya n'ingoga na n'ingoga, kuko nayo mva ndabishaka kandi numva mbona ko vyoroshe kuri jewe.
Uramaze kugonga kenshi?
Oya, ahubwo je baramaze no kungonga aho kuje
sinzi. Bakugonze umugore ngo bamugonze ubwoba bwa bwinshi cyane mwibaraba?
Ivyo nivyo bavuga, kuko abantu ntitumeze co kimwe, mugabo kuri jewe jama ntibirigira bishikira.
Umaze rero gutorana neneho uwo mwuga, hari aho wagiye urangura uwo mwuga ukora akazi k'ubushoferi nyene neza neza mu mashirahamwe cyangwa ahandi hantu?
Ego cyane, narakoze mu mashirahamwe cyane cyane ahereye muhiri wacu, nabo banyigishije uwo mwuga. Hama ndakora mu magaraje, ndasubira ndakora muri Sojas Atom, none nakoze umwaka n'inusu. Hama ndasubira ndakora muri Binub, ndakora imyaka ine, none ndi nkora uwo mwuga nyene. Ndasubira ndakora no ngaha muri research no muri JZ, nakoze imyaka itatu kandi ndumva yuko uwo mwuga ndawukunda kandi ndawukora n'umutima wanjye wose.
Ariko gukora izo za stajeya gutora ibintu by'ibikamyo kunyonga imiduga, uwo mwuga w'ubushoferi si ubushirasoni ku mukenyezi?
Oya, n'ukuri ivyo nivyo abantu biyumvira. Hama nibaze ko umwuga wari wose twese, kandi ico nawukunde nabonye ko abafasoni natwe turashoboye, kandi ndabona yuko yuko umwuga ndawukora nimba wari usanzwe ufise ubwo ushirasoni nibaza yuko abari yo kameremere kiwawe nibaza yuko akazi twese nimba tugakora tugakorana nabo bagabo ariko hariho kubahana hariho no gukora akazi ivyo ntibijanye na gato
abagore bavugwa mu bantu basanzwe bakeba kuvyuka canke bacegwa mwebwe ukora akazi ku bushoferi ntukereza abantu
oya nta na gatoya ivyo nivyo jewe ndazi yuko nimba mfise rendez-vous programme gukazi nziko ntegeza gutonda saa moya na nusu ndiho umwanya wanje kandi manziko ntegeza kuvyuka ntegura abana bakaja ku shuri urumva nanje mba nategeze urumva mba nanje niteguye kugira ngo sincegwe sincereze n'abana kandi nkavuga nti ka kazi kagaburiye umuryango wanje ntegeza kuzinduka ahubwo nkaja kugakora ahubwo hakiri kare cyane ego
hari ikintu utazibagira muri sojasa
Soja Satom sishwa kuyibagira kuko yarangirishije na formation y'ikamyo hama kandi narabishimye cyane kuko numvise ari umwuga ahubwo uryoshe cyane kuko nasanze ubwo nace numva niyumvamo cyane kuko nabonye ko nande nshoboye kumbe ndavuga nti nande ndashaka gutwara ikamyo nk'abagabo twahora tumenyera ari abagabo batwara amakamyo ariko nace numva ndonse experience ikomeye
haya muri binibe naho mwishyiramwe mpuza makungu hari ikintu uvuga uti nakuyeyo cyanke nabonyeyo kitazomba ku mutima
najya narakunze cyane muri binibe kuko nakoze deja imyaka ine hama narakuyeyo inshuti y'abagenzi hama baramfashe neza ndabona yuko nakorana byose twakorana n'abagabo benshi hama kandi tukabona ko batigeze badukumira mu kutugirisha ibibazo hama twatwarana nage bus maremare kandi tukabona yuko ari ibintu byoroshye cyane naho abantu batavyumva baca babona ati y'abadamu bakoze mu mashira hamwe ati ngira aba bagenda n'abagabo bahajya mugabo no kwihenda cyane gose kuko baradukoresha ibibazo mu bandi twakora abaza no kudukoresha ibibazo babuva hanze hama ugasanga turakoze kandi tugasanga turiko dukorera imiryango yacu
umukenyezi niwe mawe Niwe mezo, niwe rukundo, mahoro yanje. Umukenyezi mu majambere. Ni ishiga, ni hizo, n'umuheto. Aranura umucanje.
Muriko murahiganwa n'abagabo ntihashobora kuba karenganya abagabo bagace barenganywa mwebwe kubera mwaje guhigana
oya nta na gato n'ukuri kuko deja twakoze twinjiye turi abantu 13 hama kandi abafasoni twari batandatu urumva nitwari benshi urumva ko abagabo baguma ari benshi nivyo abantu nivyo abantu baca biyumvira bitari byo mugabo sivyo n'ukuri
wahavuye uje gukorana muri JZ naho urafite akantu mu gutiho nabonye iki n'iki n'iki
ego cyane nakoze cyane cyane kuko na twari affecté ruguru twaduga kuwa mungu tukagaruka kwa gatano deja ofisi umujyango abana nibyari byoroshe ariko narabishimye kuko ni experience umuntu acabona yuko natwe dushoboye twabona arabagabo bama bari kwaraje gukorera ruguru ntitubitahure mugabo je naravyakiriye kuko navuga nti ndiko nkore umujyango wanje kandi nkavyumvikana nabo tubana hama nkumva yuko nakazi twakora ndazi ko katari korosha kuko yari ibintu bijanye n'amatongo ya leta ariko narumvise mbaye satisfied kuko hariyo byinshi ntari nzi kujya twama turiko turumva ngo abantu ruguru baratwagwa n'amatongo canke bariko barimira amatongo ya leta tutabizi ariko narasanze ndabitahuye cyane ahubwo nkaca avuga nti finalement ni byiza cyane ko natwa abadamu tuja kuri terrain tugakorera amashira hamwe
imigenderanire y'abashoferi n'abakoresha babo iyo urumukenyezi w'umushoferi yagiye yibonekeza gute
je ndabifata neza kuko ndabona ko twarubashwe none umunsi je ndabona twubashwe kandi baradufata neza hama ego hariyo nivyo ndazi ko kenshi ni haburu tugorane ducamo rimwe na rimwe ariko ndabona vrama badutahura kandi ndabona dukorana neza
imyaka yose umaze ugene ukora umwuga wo kugendesha imodoka ingana gute
ni imyaka 12
muri iyo myaka yose uri kurarangura uwo mwuga ivyo byose ntiyavuze intambamye wabonye ishobora kubangamira umukenyezi muri uwo mwuga wo kugendesha imodoka
ego ibibazo ntibibura cane cane iyo umukenyezi yibungenze cyane cyane ari mu kazi utusanga batamwongera nka kontra cyangwa ugasanga niyo umukenyezi agiye gusaba akazi ugasanga baca bitwaza ati uyu kwaje ari jeune cyangwa ariko arakura akiri mu bigero nyine byo kwibaruka niki utusanga baca bamwirukana cyangwa ugasanga ntibanaha akazi kenshi ego
twovuga yuko akazi muri umwuga wo kugendesha imodoka katorohereza ubuzima bw'umukenyezi
ego rimwe nari murumva ko hari ibyo bibazo biba bihari mugabo nuburabona yuko baragerageza ntibarabimenyera neza ariko ndabona yuko biriko biraza polepole nko muri soje urabona ko bakoresheje abakozi cyane ari no muri binib bijanye na cagihe watwara ishirahamwe binib nyene genre niho ubona yuko batanguye kwinjiza nyene abakenyezi bakabereka yuko nabo bashoboye
uravye mashirahamwe atwagwa n'abagabo n'amashirahamwe atwagwa n'abagore ni hehe buroheko
cyewe mbona hose biriko biraza no kuri ubwa mbere nabona umenga kora kenshi usanga abagore bakengerana mugabo je mbona ubuyi biriko biragenda neza mbona umenga barabone ko bashaka kuduteza imbere natwe ugasanga twese ubu basigaye bimeze neza nta kibazo
hari ingingo zimwe zimwe nk'iyo umuvyeyi yonsa bamuha amasaha yo kubanza konsa umwana canke hagira ibyo ku mushoferi birakora
yego no biracakora nivyo ugasanga umukinyiza atonda saa 3 hama bagasubira kamworohereza gata saa 9 je mbona bikimeze neza ni saa baratwemerera
akazi ntigapfa
oya no kure ntigapfa kuko usanga no kubonye bibaye byinshi ufite akazi kenshi ukabona nko kuwa gatandatu uravuga utereka nze nirihe y'amasaha ugaca ugenda ukongera ugaheraheza neza akazi neza kugira ngo umunsi wa mbere utangure atacononekaye kuri yandwe
abakenyezi bakibona ko umwuga wo kugendesha imodoka ari uw'abagabo hari icyo babwiye
oya n'ukuri ahubwo jewe ndababwira nti ndifuza ko abadamu ahubwo toba benshi bakamenye ko nabo bashoboye bakamenye ko bashoboye buza baradepoza kenshi usanga ariyo nk'abadamu bambona bakambaza mbe wewe wabigendeje gute nkababwira ntoya nawe urashoboye gerageza nawe we ugire experience ugende usabe stage ahantu bakwigisha imodoka ama nawe urondere permis ukabona nyene ko abyifuza mugabo kenshi ugasanga aravuze ati mbega nje kwiga iyo modoka nta modoka ngira mugabo ifo ko abantu bamenye ko nabo bashoboye
mbega Natasha afise umuryango ungana iki
jewe mfise abana babiri ndubatse ubu nkora muri search bimeze neza vraiment ndashima n'ukuri
abana bangana iki
mukuru afise imyaka 13 wundi afise imyaka 9 bose n'abahungu kandi ndabona bakunda n'umwuga wanje cyane barifuza no kuzokora niko baguma bambarira
Natasha kashira hamwe mu buzima ukunda iki
cewe ndakunda abantu ndakunda kuryoherwa
ndakunda icupa
ego ndakanwa rimwe na rimwe ariko apa ni misi ya kazi
wange iki kurusha ibindi byose mu buzima
jewe nda nk'umuntu ambabaza ndifuza kwama ndyohewe ntekanye nkakora akazi ndyohewe kandi numvikana n'abantu ufise n'abagenzi benshi
urakoze cyane Natasha kashyira hamwe ndagushimire kuba witadekwanye burunga
urakoze cyane Jean Mwiyonzima
shimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiganiro ndabipfurize mwe mwagikurikiranye kuranirwa mu banyu no mu byanyu nawe ubutaha
Jerome Niyonzima nawe tugushimire kuri ikiganiro hanyuma tubwira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ari aha dusoreje ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha. Mbashimira kandi byimaze kwa mwahisemo gukurikira radio ijwi rya Amerika. Ku banga bw'ibyuma hari engineer Al Santos yarafatanije na Fatuma Karana Animasi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankuzi. Mbararikire kandi andi makuru n'ibindi biganiro bya radio yanyu ijwi rya Amerika. Mukomeze kugira icyumweru cyiza.